Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibicyenda ni radijwe ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Uyu neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Turi ku FM 88.3 i radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi ya Amerika. Ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda bimaze iminsi birangwamo n'imyiyerekano imaze kugwamo abantu benshi. Aba kurikiranira hafi politiki mu cyo gihugu bavuga ko ari ibintu bamenyereye mu bihe nk'ivyo.
Buri gihe iyo amatora yegereje hano muri iki gihugu, ubutegetsi bukunze gukora ibikorwa nk'ibi, ndetse nabo babuhakanya nabo bakaba batemera ko ubutegetsi mbega bubabwira uko bakwiriye gutwaza kampeyini zabo.
Uyo ni Bernard Sabiti inaribonye muri politiki mu gihugu cya Uganda. Inama igira 8 ibihugu bihurikiye ishyirahamwe CIRGL mu karere ka Afurika y'Epfo binini yakoranye umunsi kwa kane hakoreshejwe ubuhinga urukana bumenyi. Mu Rwanda, urubanza rwa Paul Rusisabagina rwasubiye gusibishwa ku nshuro ya gatatu. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye kuri isaha mutangwe ni mukanya. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu gihugu cya Cameroon, aho abategetsi batabariza abanyagihugu bagera ku 25,000 bateshejwe izabo n'imvura y'imyuzure. Inkuru dushikirizwa na Diane Nininahazwe.
Abenshi muri abo banyagihugu n'ababa mu micungararo Cameroon ihana na Chad. Iyo mvura yatanguye kugwa mu kwezi kwa cenda ariko iza kunyuka muri uku kwa 11. Uno musi kwa gatanu naho ivyononywe n'imvura yazindukiye muri Kamerune bitaramenyekana vyose nko mu gisagara ca hitwa Kuseri, abategetsi baho bemeza ko amazu arenga 15 ari amaze kumenyekana ko yasenyutse. Aya akaba yaje yiyongera ku yandi agera ku 100 amaze gusenyuka mu bice bitandukanye vy'igihugu cose kuva mu kwezi kwa 9. Ntabahasize ubuzima baratangazwa naho abatagiraho baba baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi. Abari mu kaga basaba hanini gufashwa bakaronswa imfungurwa n'imiti. Muri rusangi ibice 70% vy'amazu vyegereye uruzi rwitwa Lagone ku ruhande rwa Cameroon na Chad vyarasenyaguritse nk'uko abategetsi bo muri Cameroon bavyemeza. Gusa ico bikoze Chad ntitomora muri rusangi ivyononekaye ku ruhande rwayo. Aha tukibutsa ko mu mwaka uheze abantu barenga 100,000 muri Cameroon batesheje izabo n'imvura y'imyuzure yaguye kuva mu kwa 9 gushika igihe c'imvura giheze.
Urakoze Diana. Tukivuga ku banyagihugu bavanwa mu ngo zabo n'ivyaduka, ishirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko impunzi 200,000 z'abanyaethiopia zishobora guhungira mu gihugu ca Sudani mu Monaco mu mezi 12 ari imbere kubera intureka iri muri ico gihugu. Inkuru ya Diana Ninahazwe.
Abenshi mu bariko barahunga nk'uko ONU vyemeza bahungira mu gihugu ca Sudani. Ku munsi wa gatatu w'inondwi gusa, iryo shamwe mpuzamakungu risigura ko abo ryamenye ko bahunze bababa 190,000. Aba baje biyongera ku bandi bagera ku 33,000 bamaze guhunga kuva Matati ari mu ntara ya Tigray duka indwi zibiri ziraheze. Umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu ikambi nshasha iri mu gisagara citwa Hamdey kiri muri Sudani yasiguye ko kuba yaranashoboye guhunga n'umuryango wiwe ari amahigwe yagize kuko bamwe mu babanyi biwe baguye muri Tigray. Yagize ati: "Nariboneye ubwanje ibiziga vy'ababanyi banje barimo n'abari baherutse gukora ubukwe." Mu gihe ONU ishimangira ko abenshi mu bahunze atagashambara uretse izo bahunze bambaye, abagize amahigwe yo guhunga batabarizanya basaba kuronswa imfungurwa, imiti, ivyambarwa no gufashwa mu gusanasana imitima yahabamutse biturutse ku vyo babonye. ONU ikaba yemeza ko abenshi mu bahunze bagwiriyemo abasore bakiri bato bahunze kukwanka ko buhava bajanwa kugwana ku nguvu. Ikigega mpuzamakungu cita abana ku isi naco UNICEF mu mpfunyapfunyo gitabariza abana barenga 2,000,000 basigaye muri Tigray bakeneye imfashanyo zitandukanye.
muri kumwe na njia kumbiza ila diwa hujui Amerika isamia ni rai Washington DC mukirundi na mukirwanda mukanya amakuru yomo karere kafika ibiaga binini. Aya makuru yo mu karere tuyatanguriye ku nama ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini yakoranye uyu munsi ku wa kane yakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi. Ibihugu byitabye iyo nama ni Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Sudani yo mu manuko. Mugenzi wacu Diane Nahazwe niwe dufitiye iyi nkuru.
Makuru y'ibihugu bitabiriye iyo nama harimo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, w'u Rwanda Paul Kagame, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo. Atanguza iyo nama umukuru wa CIRGL umunyekongo Denis Asungeso yasavye abahitabiye bose kubanza kugira umunota w'agacerere bakibuka umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu kwa gatandatu kuno mwaka adaherakanije ubutegetsi n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye. Inyuma y'umunota, Asungeso yashimiye ibihugu bigize CIRGL ku migenderanire myiza ibiranga. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe yitabiriye iyo nama nk'umutumire yashimagije uko ibihugu biri muri CIRGL biriko bihangana n'ikiza cha virus ya corona. Yongera abwira abategetsi bavyo ko ONU izokwama ishigikiye na ntaryo inzira zose zishikana karere k'ibiyaga binini ku mahoro n'iterambere rirama nk'uko tubisoma ku rubuga rwa Twitter ya Leta y'u Burundi. Abakuru bihugu bose bahawe umwanya wo gushikiriza ijambo naho ku mpande zitandukanye ivyo bavuze bitaraja habona. Umwe mu bategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashimye ko amazina yiwe atangazwa yabwiye Ijwi rya Amerika ku Burundi bwashimiye u Rwanda kubarwanyi bwerekanye mu ntango z'ukwezi kwa cumi buvuga ko ari abo mu murwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara. Uwo mutegetsi mu biro vyo kwa Ntare yagize ati ndugure twa mugina uruhusha rwo gushira ku mbuga ngurukana bumenyi ijambo ryose ryuzuye rya Perezida Ndayishimiye ntituraruronka. Turindiriye ko CIRGL isohora itangazo hama natwe tugashira ku ijambo rya Ndayishimiye. Gusa mu vyo bagarutse ko nuko CIRGL vuba bariya barwanyi bafashwe mu ntango z'ukwa cumi izobaho u Burundi kandi u Rwanda ko rwavyoroheje turabishima cane. Ndugayitwa mugina. Perezida w'u Rwanda nawe Paul Kagame mu vyavuze harimo ko ugukorana biciye mu gusenyera ku mugozi umwe ariyo nzira nziza yo guhangana n'ibibazo by'umutekano n'amagara akarere k'ibiyaga bigari gahanganye navyo. Kuva u Rwanda n'u Burundi vyatangura kurabana y'ingwe bivuye kuri manda ya gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 n'ubwa mbere Perezida w'u Burundi n'u Rwanda bahuriye mu nama. Akatari gake w'u Burundi yaratumiwe mu nama vyari kuba ngombwa ko ahuriramwo n'u Rwanda ariko ntiyigeze azitabira. Ikindi iryo soko ryacu ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ryaduhishuriye nuko hari ibiganiro vyo biriko birategurwa hagati ya Kigali na Gitega inyuma y'umubonano abashikiranganje bajeje imigenderanire muri ivyo bihugu baherutse kugirana. Uwo mutegetsi mu biro vya Ndayishimiye yabandanije atubwira ko bimwe mu vy'u Burundi bwasavye u Rwanda rusanga ruriko ruritunganya kubikora. Muri vyo harimo nko kugara amaradio yamenyesha makuru barenga ijana bahunze mu 2015 akora mu Rwanda kuva ico gihe. Ibi umwe mu ndongozi y'ayo maradio yavyemereye Ijwi rya Amerika avuga ko u Rwanda rwamaze gusa nk'urubaha gasopo. Ikizohava kigorana ariko mu vyo Burundi bwasavye u Rwanda nk'uko iryo soko ryacu ribandanya ribivuga no gutanga bamwe mu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa dosiye abashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 bari ku butaka bw'u Rwanda. Muri bo aha tuributsa ko arimwo abamenyesha makuru, abanyepolitike n'abari mu mashirahamwe adakiranira inyungu za politike. Uwo mutegetsi nahasanga iki kibazo kigoye mu majambo make yavuze asozera ikiganiro yaduhaye akadusaba kudafata amajwi no kudatangaza amazina yiwe yashimangiye agira ati igikuru nuko u Rwanda n'u Burundi bisa nk'ibiriko biroroherezanya ibisigaye gashiga itazanya bo turondera ntibizobura yindi nzira bicamwo biteye bitebuke tukabaronka.
Unaho dukubitira mu Rwanda aho urubanza rwa Paul Rusesabagina rwasubiye gusibishwa ku nshuro ya gatatu nyuma yaho asabiye kubonana amaso mu yandi n'umushikiriza manza amuburanira. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi hari Kigali mu Rwanda.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwongeye gusubika iburanisha ry'ubujurire bwa Paul Rusesabagina usaba iseswa ry'icyemezo kimwongerera iminsi yo gufungwa by'agateganyo yahawe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ubwiburanisha ryatangiraga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Umunyamategeko Gatera Gashabana niwe wahawe ijambo ngo asobanure ubujurire bwo yunganira. Bwana Gashabana yahise abwira urukiko ko adashobora kuburana kubera ko atarahabwa uburenganzira bwo guhura n'uwo yunganira imbonankubone. Kutabonana n'uwo yunganira hanini byatewe n'icyorezo cya COVID-19 gikomeje kwirindwa mu magereza yo mu Rwanda. Hifashishijwe ikoranabuhanga, Bwana Rusesabagina ari kuri gereza ya Mageragere naho umwunganira Gashabana ari mu rukiko, bahise bahabwa umwanya ngo baganire bonyine. Abandi bose bari babaje kumva urubanza, abashinjacyaha ndetse n'umucamanza bahise basohoka mu cyumba cy'iburanisha. Nyuma y'iminota nka 30 iburanisha ryongeye gusubukurwa. Ijambo rihabwa umunyamategeko Gashabana ahita avuga ko atiteguye kuburana mbere y'uko ahuzwa na Rusesabagina ngo bavugane amaso ku maso. Uyu munyamategeko yavuze ko hakwiye gushakwa uburyo budasanzwe yaganiramo n'uwo yunganira kugira ngo bategure urubanza. Kuri we ngo ingamba zo kwirinda virusi ya corona ni ngombwa, ariko ngo ntizigomba kuvutsa uburenganzira umuntu urebwa ibyaha bikomeye nka Rusesabagina. Rusesabagina nawe yahise ashyigikira ibyavuzwe n'umwunganizi we, asaba urukiko ko rwamuha uburyo akabonana n'umwunganizi we ariwe Gashabana. Rusesabagina yumvikanishijeho kugeza ubu atarabona dosiye ye ngo ayisome yitonze, kuko atabasha kugera ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko. Umushinjacyaha yahawe ijambo yahise avuga ko ibyo barimo bitangaje kumva nanone abaregwa basaba ku rubanza rwasubikwa. Umushinjacyaha yasobanuye ko kuburana ubujurire bimaze gusubikwa inshuro ebyiri, yumvikanisha ko kandi inshuro zose zagiye zizanwa n'uruhande rw'uregwa. Umushinjacyaha akomeza asobanura ko Rusesabagina na Maitre Gashabana mbere y'iburanisha basabye isaha yo kuganira mu muhezo bakayihabwa, none bakaba basabye ko urubanza rwimurwa. Nibyo yise ko ari impamvu zo kudashaka kuburana mu gihe ari urubanza rwagakwiye kwihuta. Ate se dosiye bategura ni iyihe? Wajurira nta dosiye wasomye? Kwiyo dosiye bamaze kuyiburana kenshi, yavuze ko uregwa akwiye kuvuga ko ubujurira buretse agategereza kuburana mu mizi. Byongeye ngo umunyamategeko Gashabana azi neza ko kujya kuri gereza bidashoboka kubera icyorezo cya COVID-19, bityo ku rukiko rwakwemeza ko nta shingiro ubusabe bwabo bufite. Rusesabagina yahise asaba ijambo abaza niba hari uburyo ubushinjacyaha busanga yaburanamo atarabonye dosiye y'ibirego, bityo ko icyamufasha ari ukumuhuza n'umwunganizi w'imbonankubone. Urukiko rwanzuye ko hagomba kubaho uburyo bwo guhuza amaso ku maso uregwa n'umunyamategeko we, rufata umwanzuro wo kwimurira urubanza itariki ya 27 z'uku kwezi. Iyi yari ibaye inshuro ya gatatu urubanza rusubitswe, kandi kuburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo bigomba kuba mu buryo bwihuse. Rusesabagina yajuriye asaba iseswa ry'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko yongererwa iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo. Ubushinjacyaha bwavugaga ko bwari butararangiza iperereza, ariko ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo urwego rw'ubushinjacyaha bwatangaje ko bwaregeye urukiko dosiye ya Bwana Rusesabagina yahujwe n'iy'abandi bantu 17 baregwa ibyaha bimwe birimo iby'iterabwoba. Ubushinjacyaha kandi bwavugaga ko bwiteguye gusaba urukiko kuzahuza dosiye ya Rusesabagina n'Iyansabimana Karisti uzwi nka Sankara wari umuvugizi wa FRN, ndetse na Nsengiyumva Herman wamusimbuye ubwo yari amaze gufatwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Rusesabagina yageze mu Rwanda ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha. Akurikiranyweho ibyaha 13 birimo icyo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, ndetse n'ibyaha birimo kwiba hakoreshejwe intwaro n'icyaha cyo gushyira abana mu mirwano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku Rwanda kandi, mu ijoro ryakeye kuri uyu wa kane haraye hakiriwe ikindi cyiciro cya kane cy'impunzi n'abimukira bo ku mugabane wa Afurika bagera kuri 79 bava mu gihugu cya Libya. Mu kiganiro cyihariye, Olivier Kayumba, umunyamaga ntayegarizwa mu bushikanganji bwita ku bikorwa by'ubutabazi, yahaye Radio Ijwi rya Amerika imbere yo kwakira izo mpunzi, yabanje kuvuga icyihutirwa babanza gukorera izo mpunzi imbere yo kuzijana mu ikambi y'agateganyo ya Gashora mu karere ka Bugesera. yaganiye na mugenzi wacu Eric Bagiruhusa akorera Kigali mu Rwanda.
Amasezerano dufitanye na n'umuryango wa Afrika ndetse na HCR nuko umubare wa 500 tugomba kugeza buri mwaka. Muri abo 500 abashobora kuba bagabanutsemo kubera ko bagiye mu bindi bihugu, ariko umubare wa 500 ntabwo tugomba kuwurenza. Biterwa n'ikindi n'ubushobozi dufite nk'iriya nkambi y'agateganyo, ubwo twaje tugeze ku bushobozi bw'abantu kugeza ubu 300. Imyiteguro yo kongera ntabwo yashobotse kubera iki gihe cya COVID, ariko ubundi inkambi y'agateganyo ya Gashora igomba kuba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 500 icyarimwe. Ubu nibyo tugenderaho, buri mwaka tugomba kuba twujuje 500. Muri abo 500 iyo bagabanutse dushobora kongeramo abandi, nuko amasezerano ateganya gufata bari abantu no kubakira bavuye muri Libya.
Baraza mu Rwanda ariko intego nyamukuru yabo ubundi baba bashaka mu byiyumviro byabo kujya i Burayi n'ahandi mu bindi bihugu bikomeye. Icyo ngicyo nk'u Rwanda ndetse ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, hari icyo mugikoraho bigenda bite?
Ubundi ni inshingano za HCR, twebwe dufite inshingano zo kubakira no kuba bari muri iki gihe mu by'agateganyo. Nyuma yaho kujya mu bindi bihugu biterwa n'ibyo bihugu baba bagiye kujyamo, ndetse na HCR ikora ubuvugizi kugira ngo bashobore kubona ibisubizo birambye. Icya mbere ni icyo ngicyo cyo kujya muri icyo gihugu aho bashaka kuba bajya, ndetse mu bihugu by'i Burayi. Icyifuzo kirambye cya kabiri ni gutaha iwazo, aho bavuye niba impamvu zatumye bahunga zitakiriho. Hanyuma igisubizo kirambye cya gatatu ni kuba mu Rwanda, bakabaho nk'abandi banyamahanga batuye mu Rwanda. Ubwo dutegereza ko umuntu ahitamo icyo yifuza kugira ngo dushobore kukimufashamo. Mu gihe rero habonetse ibihugu bishobora kubakira, nabyo turafatanya izo mpunzi zikagenda, twebwe tubaha impapuro z'inzira zishobora kubavana mu Rwanda bajya muri ibyo bihugu.
Mwarimu uvuze ko hariho n'abashobora gusaba kuguma mu Rwanda. Nka minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi bwihuse, hari imibare y'abashobora kuba barasabye wenda ngo bazature mu Rwanda?
Nta bari batugaragariza ko icyo cyifuzo bagifite kugeza uyu munsi.
Nkababaza nanone tugana ku musozo, kugeza uyu munsi se mwatangira kwakira impunzi ziriya zivuye muri Libya, hari imbogamizi mwari mwahura nazo, bimeze bite?
Na mbogamizi twari twahura n'abantu baza bakabaho nk'abandi banyamahanga. Iminsi ya mbere birabagora, impunzi z'abatuzo mu bihugu duturanye nta kibazo kuba tuba tuziranye, yaba umuntu uvuye i Burundi cyangwa muri Kongo cyangwa se mu kindi gihugu cya hafi, imico ibigiye gusa. Ariko bariya baba bafite iyindi mico, ubundi buzima bagera ahangaha bakumva birabagoye kuva muri ubu buzima bw'inahangaha. Ariko ni ibintu bisanzwe, iyo umuntu w'umushyitsi mu gihugu utazi cya mbere kirakugora. Ariko twebwe nk'u Rwanda nta mbogamizi twari twahura nazo muri iki gikorwa cyo kubakira. Ibibazo ni ibibazo by'indwara, ni ibibazo byo kunywa inzoga agasinda, ariko baba basangiye n'abanyarwanda, ni ibintu bisanzwe ku buryo tutavuga ngo harimo imbogamizi. Bari kumwe n'abandi banyarwanda, ururimi ntago ruraza neza, ariko kugeza ubu ngubu nta mbogamizi twavuga ngo hari ikibazo twagize nk'u Rwanda mu kwakira bariya abantu. Ahubwo barabyishimiye kuba bari hano batekanye kurusha aho bari bari muri Libya, bari mu mutekano muke cyane.
Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse, turabashimiye ku kiganiro mwemereye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe VOA.
Tubibutse nshuti mwese ko mwari kumwe kumviza Radio Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Umunyapolitiki w'Umuganda Robert Kyagulanyi ariko yamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, yaramaze iminsi afunzwe yarekuwe. Ifungwa ryiwe yaratumye hirya no hino mu miji itandukanye ya Uganda haduka imyerekano yaguyemo abantu batari bake, mu gihe abandi bakomeretse. Kyagulanyi ni umwe mu banyapolitiki 11 bariko yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza. Mu rwego rwo gushaka kumenya imvano izo zose, Ijwi rya Amerika ryatumiye bamwe mu bahinga banonosoye politike bakurikirana hafi politiki ya karere barimo Frank Mwine na Bernard Sabiti bombi bari mu gisacha Kampala. Kuri mikro ya mugezi wacu Edi Rwema Sabiti aduhe ishusho yuko yabonye ibintu byifashe muri iyi minsi ibiri iheze.
Uko ibintu bihagaze hano mu mujyi w'Kampala birabiteye ubwoba, kuko ubu ngubu ntabwo wamenya niba wasohoka mu nzu ukaja gukora ukagura guhura n'impanuka y'ibasu. Umujyi wose mbega abantu bari kwigaragara mbya aba ine umunyapolitike Bobi Wine. Rero ikiza gutera ubwoba nangwa se agahinda abantu benshi ndetse ubuze bamaze gupfa, bamwe abenshi muri bo nababa bari mu mirimo yabo ndetse ibya politike batabyitayeho, ariko rero akunze gukurikirana ibya politike bya Uganda. Iki kibayeho kikaba kitadutangaje mbega, kuko buri gihe iyo amatora yegereje hano muri iki gihugu ubutegetsi bukunze gukora ibikorwa nk'ibi, ndetse nabo babuhakanya nabo bakaba batemera ko ubutegetsi mbega bubabwirira uko bakwiriye gutwaza kampeyini zabo. Ziko nubwo hatakabaye indwara ya korona, ntawahakabuza urundi rwikuzo government ikoresha kugira ngo yangirize bariya bayihakanye. Ibyo government ivuga ko ari ukugira ngo irinde abantu kutandura indwara ibuza nyine abantu benshi gukungana, ukaba ureba yuko iyo nsobanura itamaze. Hari izindi mpamvu abakristo na politiki zangaha zo bahazi neza.
Bwana Frank Mwine, nawe uri impuguke mu bya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari, uri umunyamategeko ukurikiranira hafi politike z'ako karere. Bwana Sabiti yaravuze ngo biteye ubwoba, ariko ni nkaho abantu bari babyiteze kuko si ubwa mbere biba. Ku giti cyawe aho uherereye aho mu mujyi wa Kampala, gerageza uduhe ishusho yuko wabonye ibintu n'uko ubibona kugeza kuri uyu munota.
Ya urakoze Edi. Burya amatora yo muri Afurika muri rusange burya niko akunda kukumira. Usanga abafite ubutegetsi n'abafite ubushaka babuhatanira, ndetse ugasanga rimwe na rimwe niyo kurangiye usanga buri muntu avuga ko yatsinze cyangwa atatsinzwe, bikakunda kuzana imvururu. Ariko hano ngira ngo akantu k'akarusho ni uko uyu mugabo mwavugaga mu kanya bita Bobi Wine ntabwo ari umunyapolitike gusa, ariko ari n'umusitari, umuntu w'umuririmbyi, ndetse mu bintu bivugwa ko byamufatishije ni uko aho yagendaga abantu benshi bazaga, kandi ntibubahirize amabwiriza bashyizeho yo kwirinda iki cyorezo cya COVID. Ibyo bikaba ari byo bashingiyeho bavuga ko bamufashe. Ariko wabaza guti bihagaze gute, wabonaga mu mujyi abantu bigaragambya bafite imihanda bayishyiramo umuriro, amapine bayishyizeho umuriro, imodoka zimwe bazibuza kugenda, abasirikare nabo babakubitamo ibyuka birwana bya bindi by'amaso, ntabwo turamenya aho bivuga kireke.
Bwana Sabiti wabikomojeho ndetse na Bwana Mwine abivuzeho ibijyanye n'impamvu inzego z'umutekano zigaragaza ko ari zo zatumye Bwana Bobi Wine atabwa muri yombi, ko ari uko arimo gukora ukwiyamamaza cyangwa se amakoraniro adakurikije ibiteganywa n'amategeko cyangwa se amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi bo, izo ngamba se barazubahiriza?
Kuvugisha ukuri, Perezida Museveni we yageragezaga gukendeza ku bantu, kuko nyine ni perezida ufite ibikoresho byose by'igihugu, abantu yabakuraga na cyane abategetsi b'abahagizi be akabakora nko ku gisa icara batatanye. Rero hakabaho abandi bari abahagizi be ba buri gihe
bakisuka ku mihare mbega kumwakira mu mwanya wagiyemo. So ntawo wavuga ngo government yo na iri consistent nangwa se ngo iri gukurikiza aya mategeko y'icyorezo mu ngeri isororotse rwose, kuko hari ibishushanyo tubona bivuye iyo ngiyo mu madistrict umwe perezidari abantu nta na gake bakurikiza aya mategeko. Aho icyo nicyo kintu rero kiri kurakaza abantu cyane, kuko itegeko niyo bavuze ngo ni itegeko ikwiriye gukurikizwa n'abantu bose bari muri uko kwiyamamaza bakayikurikiza cyo kimwe, ndetse n'abapolisi n'abasirikari nabo bari mu kureba ngo iri tegeko rirakurikijwe, bagafata abanyapolitike bose mu mashaka yabo bakabafata kimwe. Bobi Wine yari umuntu uri famasi cyane, uzwi cyane nk'umuririmbyi, nubwo byakabaye ngo agiye nko mu mwanya atari ibi bya politiki, ntaho yakabuze kugira abantu bashyamamara kuza kumureba. Ubundi ndetse n'abashaka kureba ukwasa gusa ni serebu, mbega uko tubivuga ni serebu, ni umuntu uzwi cyane umaze imyaka myinshi muri iki gihugu, azwi nk'umuririmbyi rurangana. Ubwo ashyizemo ibya politiki ugashaka kuba perezida w'igihugu, rero kwa kumenyekana ko kuriyongera cyane, kandi nk'uko bihagaze ubu ngubu ni we twavuga mbese nkasimbo nangwa akamenyetso ko k'ubuhakanyi bwa president Museveni. Baba batangiye kureba ukuntu abantu bari kumukurikira hari bakagira ngo icyo kimenyesha ngo ni ubushyigikiye nangwa se ni amajwi iyo agiye kuzabona, noneho rero bakagira ngo hakabaho ko gutinya ngo afite abamushyigikira benshi cyane. Ubundi ndetse ubasha no gusanga atari ko bimeze, kuko nk'uko nkubwiye umuntu uri famasi cyane uzwi abenshi ngira ngo baba bashyamara kuja kureba ukuntu afite uko ameze, yego ntiwahakana ngo cyerekana ko afite n'abamuhagira, ariko ngiye nkaba ngira ngo igituma bakora ibyo bakora ntabwo ari ukuvuga ko gusa ariko none amategeko akwiriye gukurikirwa kuri iki cyorezo. Icyo kirahari ariko hariho impamvu.
Bwana Sabit wari ubikomojeho ko Bobi Wine ari umwe mu bakandida baza ku isonga mu bijyanye n'abantu bakurikirwa cyane n'abayoboke benshi, ariko twakwibutsa abakurikiye Ijwi rya Amerika muri aka kanya ko abakandida biyamamariza uwo mwanya kugeza kuri uyu munota ni abakandida 11, usibye Bobi Wine wafunzwe, ndetse hari n'undi witwa Amuriat nawe wafunzwe, hanyuma hari abandi bakandida bamaze gutangaza ko bagiye kuba bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza. Aha twavuga nka Generali Mugisha Muntu, harimo Generali Henry Tumukunde, ndetse n'umuyobozi w'ishyaka rya DP Norbert Mao. Bwana Frank Mwine, abo bakandida bandi bo ubona hari icyo izo nzego z'umutekano zibatwara, cyangwa se nuko bo batabona abayoboke benshi babakurikira muri ibyo bikorwa barimo byo kwiyamamaza, bo bimeze gute?
Iyo urebye Amuriati nawe akurura abantu, nawe ngira ngo ejo bari banamufunze ariko baza kumurekura, na Henry Tumukunde nawe bagiye bamugerageza kusanga bamufunga cyangwa bakamubuza ahantu agenda. Mugisha Muvuwe uyukurikiye yambara agapfukamunwa, ugasanga na agerageje no gukurikiza amabwiriza y'ibo, wenda bavuga ko wenda abayoboke ntabwo ari benshi nk'aba Bobi Wine, kubera ko tumaze kubivuga n'icyamamare abantu baza kumureba nk'umusitari. Ariko urebye muri rusange ikibazo kinahari kubera uburwayi, urabona isi yose edi iraguye mu gufunga, urebye ibiri mu Burayi, biri muri Amerika n'ahantu hose uburwayi burahari. Ariko rero ibibazo biri hano ubu ngubu abayoboke bose nubwo bavuga uti nuko bamugwa bakurikirana kubera ko ari bya politike.
Nshuti mwese kuri radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya COVID-19. Turashimiye kandi na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edi Rwema niwe yarabihagarariye. turashimiye namwe inshuti mwese banduteze amatwi kandi turabateye akamu muwandaje umviriza ibintu biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.